agire kuwa mbere ayo mafaranga yose meza arabirambira ati ese ngane ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashitse ku makosa tuzora kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bagenda muri polisi akorwa amakosa
none je kuvende yakobo cyamushanganje aje ntwaro hagati n'umutekano mu Burundi hari ku mugoroba wa kuri wa gatatu mu nama yabishije abajeje ntwaro mu gisagara cha Bujumbura abaseruka igipolisi n'abatoza kori ku mugwa mukuru butunzi intumbero y'inama yari mu Rudende ukurabira hamwe umuhimbo winjiye muri gaga cha leta avuye mu makori yatozwe Bujumbura ndirako cyari mu mwambaro wo kwinonora imitsi yavuga sana ubucitse intege yamenyesheje ko ibyiri tatarijejwe ku muha raporo byamushikirije muri aya meza abiri n'igica heze aragahomera bunwa yemeza ko amamiliyoni yarenga 50 y'amafaranga y'amarundi atigeze agezwa amugiga cha leta kandi yaregeranijwe
ihinduka nijo rya marigoye mugabe ico dutezwa kumenya nuko cyanka byakunda utegerezwa guhinduka ko tudahindutse igihe gucacu nta namu gidushobora kugishikana tudahindutse no muri iyo ntumbero byatumye tubahamagara muri inama bari kubahamagara imbere y'urukiko mu mezi abiri n'inusu mu bantu bakora muri serivisi transport amafaranga atashitse muri rekese d'Amerika kandi yatanzwe na rekontribuwa ni miliyoni 51 n'amajana 5 na 95 amafaranga y'amarundi mu majambo make c'était une déception totale ku nguvu zose twari tumaze gushira mu itozwa ry'amakori n'amatagisi ga mu gisagara cya Bujumbura
uyu mugabo ari mu rwego rw'ubushakanganje ujejwe ubugenduzi yasiguriye abagizwe amakosa n'abari mu nama ku bunyonyezi bwakozwe
mwese murazi titan ngene meze munsi hariyo sushi mu bisanzwe wanditse kuri kitan kuri sushi bitabyandika nabo babigira gusa bandika kuri kitan umugabo bashyizeho munsi karuto kubwira kuri sushi ntibifashe mu kontribuable bagacamuha iyo kitanse akigira bagaca barondera akandi kantu bandikira kuri sushi monta ntoya turamwe baca iyo kontribuable
uyu mukenyezi ari mu batoza kori yasaba nuko atanyuzwe n'idasigurirwa agasaba insiguro nyinshi kurusha ariko ntakana ko habaye amakosa
ndi muri abo ikosa nasanze ryagira kuri hari abantu tutazi inyene iryo kosa ryo baryaragenze rero mu kwisigura abantu bajije batubaza ati ayo maherezo yari hagute ntibaduhe ibyemezo bazana ibyo bitansi tetete byosha iyo yerereye ishobora kuba yarabaye mugabo umuntu atayafitemo uruhare ntibaduhe iyo reve turaze ikosa ritwagira ayo mahera turayariha kuko hari abantu ayo makosa yoba yarashitse mugabo ataro hafi yashitsemo
umushikiranganji indira ko buca we yemeza ko ibyagije afite yari ntasubirwamwo mbere yategetse igipolisi guta muri yompa abaregwa kugeza barishitse ntiyanyuma
agire ku wa mbere ayo mafaranga yose meza arabirambira ati ese ngane ye miliyoni yandi ari hejuru yose yashitse ku makosa atatse ku makonti naho zatukurikiza amategeko itako nana yari majambo nirikwa ndavuga nirikwa ndahokora cyo kunahoraza kugira inama meze mwabonye uko naje meze intege zacitse kandi umuntu wese afite icyo yagirizwa uherejo asubira gutoza ushikabanza suwitse rero aho ngubigize abagangi ngaho ibintu biri turakara biboneka aho navuze ko babyemeye abantu batabyemeye bace baraswa muri polisi dotiki ko kwambare diporoma tuzora kuburana nabo bakamubimba abo bantu bose bace bakagenda muri polisi akorwa amakosa ibyemeza byose turabifite umuntu yatoje sasenye mire akajyanika kenze mire numva ko birenge
abatoza kori ni bashasha basubiriye abahahora ku ntwaro ya nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza yashengeye mu ntango z'ukwa gatandatu 2020 imbere yo guhererekanya amabanga n'uwamusubiriye Evariste Ndayishimiye yavuye yimikwa mu mpera z'uko kwezi nyene gihutihuti kuko yari kurahira mu kwa munani abo bagizwa kunyonora amamiliyoni kundwi kundwi urugero hagati y'itariki ya gatandatu n'iya 13 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu ndwi ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati bwari bwitiriye Kamarampaka hatojwe miliyoni zirenga 155 mu gihe abahahora batoza arenga miliyoni 34 z'amafaranga y'amarundi kwa cyendo kwezi kwa kane uyu mwaka naho umushikiranganji ndira ko buca yari yakuye abanyabigega b'amakomine yose yo kwajyana 19 agize Burundi yabagirije kuba badindiza itozwa n'iyegeranyo wajya amatagisi n'amakori bakoranye n'abatoza kori ba kera basezerewe mu mabanga imbere yaho mu kwa gatatu hari hatunganijwe ukwezi kwitiriwe kwa Kamarampaka aho hari hegeranijwe amamiliyaridi yarenga 3 n'imiliyoni 200,000 mu gihe umwaka wahera 2020 muri uko kwezi nyene amafaranga atarenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 400,000 mu mafaranga y'amarundi mu makomine yose eroje urikane za Ijuja Amerika.